Mugamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Eddy Claude nini na hatwe.
Mwiri wa chuti na mwiri wa kuzi wa radio Inzamba Gateka Kawe kaze mwana na makuru tukwa tegule kuri umunsi wa gatanu nigerekerezo rya 2023 Ruhuhuma umwaka wa 2024 ari nayo tuyahera ku ngingo nkuru nkuru uzikurikira. Ubwoba ni byinshi mu banyagihugu bo muri komine Itaba y'intara ya Gitega. Abanyagihugu bo muri iyo komine bavuga ko hari abantu barenga batanu bamaze kumenyekana ko bishwe inyuma y'itegeko rya Musitanteri ryo kwica uwo wese bafashe yivye. Bakaba bafise amakenga menshi kuri iyo ngingo ya Musitanteri. Hari ubukene bw'amazi meza bwibonekeza ku ishure shingiro rya Rusengo ni muri zone ya Kayenzi komine n'intara ya Muyinga. Ababyeyi barereye kuri iryo shure bafise amakenga ko abana babo bashobora kwandura indwara ziturutse ku isuku rike. Basaba ababijejwe gufasha kugira ngo icyo kibazo gitoregwe umuti mu maguru masha. Midogo ni myinshi mu badandaza b'amatelefone bakorera hagati mu gisagara cha Bujumbura ahitwa kuri Bata. Imvo nyamukuru akaba ari uko ku munsi wa kabiri abakozi b'ikigo OBR bashwaye aho abo badandaza bakorera babategeka gutanga amadolari amajana atanu iruhande y'ayandi batanga. Kaze mwese,
urakeneye kumenya amakuru y'imvaho, umviriza radio Inzamba Agateka Kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Nasubiye kubaharamutsa mwese, duhere mu bijanye n'umutekano muke aya makuru. Hari umusore w'imyaka 17 yagandaguwe ku munsi wa kabiri muri komine Itaba y'intara ya Gitega aketswe kuba yarivye ibigori. Amakuru avaho muri komine Itaba avuga ko uwo musore yishwe inyuma yaho Musitanteri wa komine Itaba agirishije inama abanyagihugu ababwira ko uwo bazofata yivye bazomwica. Uyu musore akaba aje kwiyongera ku bandi batanu bamenyekanye ko bamaze kwicwa muri ubwo buryo. Inkuru tubaza Bonfils niyongere.
Abanyagihugu bo muri komine Itaba mu ntara ya Gitega bavuga ko ubwicanyi bumaze iminsi bubera muri iyo komine ku bantu bagirizwa ubusuma buhagaritse umutima. Ubwo bwicanyi bukorwa abajejwe intwaro babuhagarariye ku itegeko rya Musitanteri wa komine Itaba Domitien Nyandwi. Bamwe mu mbonerakure zo mu gihamagara bavuga ko abishwe harimo umwana atari bwakwize imyaka 18 yafatanywe ibigori yararungikanywe n'umubyeyi we ku isoko bamwageza ko arivyo yivye baramugandagura bankira nabiwe kumushingurana iteka. Ababikoze harimo abatware ku mutumba uwitwa Kome n'uwo batazira Ponji. Uwundi ari mu rutonde rw'abishwe n'uwarasanzwe afite indwara zo mu mutwe batazira catse.
Nk'akarorero mu butare uwo twasanze bishe ni Musabyi ya imaga hambwe hamagara yitwa catse kandi igihe cy'amacumu uwamuteye amacumu bamutanagura n'imikanga ahantu bita ku Gitega bakereye umugore bacabagira ko bakira n'uruyo yarasi baramuhanda. Hari undi mutumba mu Kirambi abantu naho barafashe umuntu yitwa Igitoki cy'imihanda ibiri ndakenye cyane hanyuma aca baterefona Musitanteri ubona ngo umuntu amwice akababwira ati gira ko abantu yari abateye ikigongo abantu baramureka wewe kangungura. Rero kwa kandi ibintu isoko kiri kirarema hari akana k'imyaka 17 yitwa Dufati. Uwo mwana yaragiye basanga ko arihura n'ibiziba ku ibarabara afite ahagore n'ikigori ahande yiwe hanyuma cyare mukuru mutumba witwa Kome n'umuntu agashingiri bitwa Prosper atazira Ponji byacamufata asabaha ibigorigori bamubohera amaraso inyuma bamutsindagira ibintu mu kanwa uwo baramukereye ku mutaha agasambiri acamuhamba aho hari nyine hasi y'isoko ahita mu kabongo acabatera ko igitoki hejuru.
Mu gipolisi bari bafashe abo bantu bagirizwa ubwo bwicanyi ariko bakabaciye bari kugwa ubutarariye ku itegeko rya Musitanteri wa komine Itaba Domitien Nyandwi.
Igipolisi caraserutse kiraga gupfura abo bantu uwo mukuru w'umucumba yitwa Kome n'uwo Ponji bari kubafunga. Ikintangaje ubu nyine ndabona barekuye nimunze iryo bara ariko yaba ku mutwe wa aho duharura muri komini itanu abantu bashika cumi bamaze kwicwa n'ubwo buryo bakerewe musenere turabe ko musenere kubera iyo ngeguza birarenze urugero sinzi yuko ari itegeko ryavuye hejuru situzi ibyo ari byo gusa igitwara abantu bakaba ari icyaha karabasoma
abanyagihugu bo muri komini itanu no mu makomine bihana urubibe basaba ko ubwo bwicanyi bwohagarara abagirijwe ibyaha bagashikizwa ubutungane Radio Inzamba agateka kawe twarundiye kuri telefone Domitien Nyandwi musantire komini taba kugira atanga umuco kuri ayo makuru atangwa na bamwe mu mbonera kure zaho muri komini taba ariko ntitwashoboye kumuronka
arakoze bonfise niyongere tubandanye mu gisata c'indero inyigisho zijanye n'ivya politike nizemewe n'amategeko mu mashure kandi zishobora kuba n'uburozi ku banyeshure ivyo bivugwa na Eulalie Nibizi akurikiranira hafi ibibazo vy'indero mu Burundi abivuga afatiye ku nyigisho ziriko ziratangwa mu mashuri yisumbuye yo mu ntara ya Kayanza inyigisho zigisha akarangamutima k'umugambwe CNDD-FDD Eulalie Nibizi aranegura kandi ko izo nyigisho zirimo amacakubiri no gukumirana asaba ubushikiranganje bw'indero ko bwobuza izo nyigisho mu mashure yose y'igihugu kurikira Eulalie Nibizi
imigenzo bafashe yo kuja kwigisha mu mashure ibintu bya politike ivyerekeye umugambwe CNDD-FDD bigakorwa n'abigisha kandi bagahagarara ku byerekeye aya macakubiri ajanye n'intwaro zahahora ivyo n'uburozi bariko bararungika mu mashure mu bisanzwe ku ishure politike yigishwa ni politike ijanye n'inyigisho zo gukunda igihugu ibijanye n'amategeko ibijanye n'inzira ifasha abana gukunda igihugu gukunda ikibano gukunda abandi no kwihanganira ibyiyumviro by'abandi bamaze kuzana ibijanye n'inyigisho z'umugambwe umwe wose ukuri ntavyo twovamo cyane cyane babishizemo ibyo by'amacakubiri ari nacyo gituma jewe nariko ndasaba bwa murezi bwa muntu afise abana mugabo cyane cyane bwa muntu aharanira agateka kazi na muntu n'agateka k'abana wo kuronka inyigisho z'akanovera kw'ivyo bintu byo kugwa mu mashuri umushikiranganje w'indero araza akamaro ko kwigisha araza akamaro k'indero nagerageze rero ahagarika izo nyigisho mu mashuri mu ishuri higisha inyigisho zo gukunda igihugu no kwihanganiranira kujya byanditse mu mategeko abari byo baheza bagakora mu gihe bariko barigisha ibinyuranye n'ibyo bitegekanijwe mu mategeko baronka ibihano abo bigisha nabo uyu munsi nibo bariko barigisha ku izina ry'umugambwe ejo nabo bazikumbure bazoba ari bo bariko baranegurwa nagira ndabasabe birinde kuja kwigisha inyigisho zinyuranye na programme y'ishure birinde kuja kwigisha ibintu binyuranye n'amategeko y'ishure n'ay'igihugu naye handi ntibyoshoboka yuko igihugu gitera imbere muri province yose bariko bigisha amacakubiri kuko iyo uri kubigisha amacakubiri uri gutegura intambara intambara nayo nta mwimbu urimo
turandanye amakuru twateguriye kuri radio Inzamba agateka kawe ubukene bw'amazi meza bibonekeza ku ishure shingiro rya Rusengo muri zone Kayenzi komine y'intara Muyinga buraraje ishinga abavyeyi barereye kuri iryo shure mbere abatari bake bakagira impungenge ko abana babo bashobora kwandura indwara ziturutse ku isuku rike abavyeyi bavuga kandi ko igikorwa cyo gukinjikira abana ku ishure kibavuna ngo kuko bavoma amazi mu mwonga ngo bakayashikana barushe cyane basaba abasanzwe bafasha mu gisata c'indero muri iyo ntara gusanura umugende w'amazi wahora ushikana kuri iryo shure ku neza y'abaregwa n'abarezi n'inkuru tubaza Pierre Gahungu
abavyeyi barereye kuri iryo shure bamenyesha ko inkurikizi mbi zifatiye ku bukene bw'amazi ku ishure shingiro rya Rusengo ari nyinshi abavyeyi basanzwe bakinjikira abana kuri iryo shure ngo baravunika cyane kuko baje kuvoma mu mwonga uri kuri iryo shure ibyo ngo bigatuma bahita gutegura imfungurwa bacerewe bikabaviramwo abana gutaha batetse cyane inyuma y'amasaha azwi n'amategeko uno muvyeyi arashikiriza umwitwarariko bafise
Shuno bacha batabije bacha bakahabije
Izo ngorane z'ubwo bukene bw'amazi ziremezwa kandi n'umuyobozi w'iryo shure Dieudonné Niyongabo agasaba ishyirahamwe World Vision kubafasha gusanura umugende w'amazi wahora uyashikana kuri iryo shure ariko ubu utagikora.
Twagize ko dusa amazi yava ku mutumba wa Cumba manuka Ben Karongwe muri yigeza yashikayo ariko ishyirahamwe ryadukoreye hari amasoko twovuga nka abiri wo kubaka icyo gihe sindora bijagenze baca bubaka isoko imwe tumaze kuyaronka rero kumbaza uko yazari makeya haraje abagira neza batwakira ingororo bw'ifi tubaka ariko yo twosaruye kugira y'amazi ko ari makeya acarakama kuko ko musenga nk'ishuri dusanzwe twebure n'ishyamba pamu iyo hari amazi bidufasha cyane kugira isuku abana bakajya bakarabye ababyeyi bateka rikaborohera ariko y'amazi abuze ababyeyi bagora.
Ishyirahamwe World Vision risanzwe rifasha mu mugambi wo gufungurira abana ku mashure riramenyesha ababyeyi riranasaba umuyobozi w'iryo shure kugitura kugira ngo ribafashe gutora umuti w'ico kibazo.
Urakoze Pierre Gahungu. Imyidogo kandi ni myinshi mu babyeyi barereye mu mashure yo muri komine ya Ruyigi ni muri yo ntara nyene ya Ruyigi. Bidoga bavuga ko batangishwa amafaranga n'uburongoye indero muri yo komine amafaranga angana n'ibihumbi bine by'amarundi bidakurikije amategeko. Amafaranga bakavuga ko bayatanga kugira ngo hafotogwe ibibazo abanyeshuri bazokora ku munsi wa mbere uza. Babona ko ari umunyonyezi kuko amashure yo muri yo komine yari yarakusanije amafaranga yo kugura ivyo bikoresho ariko ntivyigeze bigugwa. Inkuru tubaza Alexandrine Keza.
Abo bavyeyi barereye mu mashuri ya komine Ruyigi bidogera uwurongoye igisata c'indero muri iyo komine ko abatangisha amafaranga bidakurikijwe amategeko. Bavuga ko basabwa gutanga ibihumbi bine vy'amarundi kugira ngo bafotoze ibibazo bizokorwa kuri uyu wa mbere uza. Umviriza umwe mu bavyeyi.
Abanyeshuri bashobora baza kwajuze teste kominare solende abanyeshuri muri sekiyene ubutina nivyene murahamuze wese atanga kumunye pare teste muri komine Ruyigi iyo pare teste yariha ibihumbi bine ngo nije kugira ntuze kugisha ngo gusa fotokopi y'ikibazo ubu ntihari z'ibibazo bitandatu umwana yagira umunyonyezi.
Ikibabaje gusumba ngo ni uko amashuri yo muri iyo komine yiyungunganije atanga amahera yo kugura imashini ifotora n'isohora impapuro bita imprimante ariko ivyo bikoresho ngo ntivyigeze bigurwa. Bavuga ko ivyo bikorwa vyose bikoregwa n'amamashine y'uwo muyobozi.
Hanyuma rero kimusabaje fotokopiyeze amashuri barakotije nayigura dese fotokopiyeze na imprimante ngaho ivyo vyose ntavyagutwe. Hanyuma asesokati bwite yiwe acatwara agaca yandikisha yandikiye idosi yaro byose niho acabya yandikisha byose agaca yandikiye agisiba mashuri.
Uruganda rw'amakuru rwa radiyo Inzamba Gateka kawe twarondeye Adan Imparira arongoye igisata c'indero muri komine Ruyigi kugira ngo agire ico ashikirije kuri ibyo yagirizwa ntitwashoboye kumuronka.
Urakoze Alexandrine Keza. Mu kanya makuru cy'abandaniriza mu gisata cy'ubudandaji.
Inzamba
andi havugwa imyidogo ni mu badandaza ama telefone bakorera hagati mu gisagara cha Bujumbura ahitwa kuri Bata. Imvonya mukuru akaba ari uko ku munsi wa kabiri abakozi b'ikigo kijeje kwegeranya amakori n'amatagisi Uber bashwaye aho abadandaza bakorera babategeka gutanga amadolari $500 iruhande y'amakori n'amatagisi bari basanzwe batanga. Bavuga ko ari akarenganyo kadasanzwe. Evelyn Mukeshimana.
Abo badandaza b'amatelefone n'ibyo bijana basanzwe bakorera mu gisagara hagati cha Bujumbura aho bita kuri Bata bavuga ko ku munsi wa kabiri baje babona abakozi bo mu kigo kijejwe kwegeranya amakori n'amatagisi Uber kibashwayemo. Amakuru ava muri abo badandaza akavuga ko bategetswe atansiguro bahawe ko bategerezwa kuri $500 haba ku mudandaza afise umutaye munini canke mutoya. Ayo makuru akavuga kandi ko utemeye kuriha ayo mafaranga adoca cibwa ihadabu amadorari $200 yiyongera kuri ayo madorari $500. Abo badandaza bavuga ko batumva ingene botanga ayo mafaranga kandi basanzwe bariha amakori n'amatagisi mu kigo Uber no muri meri ya Bujumbura nk'uko umwe muri bo abyigana.
Byari bikaze kubera ntatate baca bakugarira batubwiye kandi yuko ndatanga ayo mahera nkora n'amadorari kwa $500
Kuri ayo makenga janye no kurihishwa ayo mafaranga tansiguro zitanzwe uruganda rwa radio Inzamba kwagerageje kurondera standing ndakumana umuvugizi w'ikigobe akijijwe kwegeranya makori n'amatagisi kugira atange umuco ariko ntitwashoboye kumuronka.
Urakoze nawe Evrine Mukeshimana mu gusozera makuru ya radio Inzamba gateka kawe. Leta ya Tanzania ikwiye gusubira kuraba neza amasezerano yateko igikumu yo gukingira agateka kimunzi ikamenya kubahiriza impunzi zahungiye muri ico gihugu. Ivyo biri mu itangazo rya Sovenir Unani ruharanira agateka kimunzi CBDH Vika babivuze mu gihe leta ya Tanzania iherutse kugabisha impunzi z'abarundi ziri muri ico gihugu ko zitegerezwa gutahanwa mu gihugu zavuyemo. Jean Bosco vyizigira avugira ubwo runani yasigura ko izo ngingo leta ya Tanzania yafashe zije zikurikira izindi nyinshi zagiye zirafatwa mu ntumbero yo guhohotera izo mpunzi. Kurikira Jean Bosco vyizigira.
Sebedashi Vikari waneraho kwibutsa leta ya Tanzania ko yasinya amasezerano mpuzamakungu araba impunzi ya Geneve yo mu gihumbi kimwe n'amajana cyenda na mirongo itanu na rimwe, ariko cyane cyane no muri protokole igihumbi kimwe magana cya mirongo itandatu n'indwi. Aha turayisaba kurinda umutekano w'izo mpunzi cyane cyane mu kwirinda ingingo zose zotuma habaho gutahukana impunzi ku nguvu. Tukasaba nka CBDH Vika n'ishyirahamwe hase gufata ingingo zose zishobora gutuma habaho gukingira impunzi no guhagarika ingingo zose zotuma habaho gutuma impunzi zitahukanwa ku nguvu hatarimo na gatoya ugushaka kwazo. Bagendeye ku mutekano uri mu gihugu bashaka ko basubiramo kandi baraba n'agaciro k'ubuzima bw'izo mpunzi. Muri CBDH Vika ntidushira amakenga ko ase ibi bintu itabifisemo uruhare kubera ko twakomeje kwisaba kuva mu gakerere no kugira ikikoze, ahubwo tukaguma dusanga ingingo zose zifatwa baba bayitumiye mbere twavuga ngo baba banaganiriye. CBDH Vikari karangiza isaba amakunga gukurikiranira hafi cyane ibijyanye n'agateka kazi na muntu mu Burundi kugira ngo bikunde hemezwe ibisaba kw'impunzi zitaha babanze barabe ibikenewe byose cyane cyane umutekano wazo.
Nino nga haduche dusoze la makuru tuwa rekotura wa shikiriza nshimile mwewe mwese mwaya kulikie nshimile kandi wagenza anje kwa mfashiji kuya tororo kanya no kuya wa shikiriza ediko denazwe nije na kulimiko nga mandabi furije kurula nigwa uvanyu no muvyanyu na hutaha na hadio Inzamba agateka kao.